Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 14 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria.
Uyo ni Josiane Nijimbere umushyanzi Burundi ajejwe amagara y'abantu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yereka ijambo ryashikijwe n'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe gutohoza icyozwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye urwaruka rw'abanyarwanda baja kurondera akazi mu gihugu cya Uganda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Amakuru agizwa hanini navugwa muri Afrika. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri wa mbere ku mugoroba ko abahinga babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungoni barungitswe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo banyurujwe ku munsi w'Imana gushika ubu batarabona irengero ryabo. Itangazo ryasohowe na Leta ya Congo ryavuga ko Umunyamerika Michael Sharpe n'Umuswede Zahida Catherine hamwe n'abakongomani bane bari kumwe baguye mu byara by'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara ya Kasai yo hagati. Iryo tangazo ryavuga kandi ko abajejwe umutekano bariko bakorana n'inteko za MONUSCO kugira barabe ko bo baronka. Mu mezi 8 aheze intambara hagati y'abasirikare ba Leta ya Congo hamwe n'imirwi y'abitwaje ibirwanisho yariyongereye mu ntara ya Kasai. Gushika ubu ntibiramenyekana ko abo bakozi ba ONU banyurujwe n'abo bantu bitwaje ibirwanisho. Abategetsi ba Somalia batangaza ko basuma mu mazi bafashe ubwato bw'ibitoro mu ibahari Indiana babutegeka kuja ku nkengera z'intara ya Puntland. Amakuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka nuko ubwo bwato bwariko ibendera ry'igihugu cya Emira Arabini. Abategetsi bo muri iyo ntara bavuze ko bakirondera kumenya uburyo bwato bwanyurujwe ejo ku munsi wa mbere. Andi makuru avuga ko abantu 8 aribo banyuruje ubwo bwato bwari ko bugenda bwerekeza mu gisagara cha Ras Essayir. Ivyo bibaye mu gihe hari haheze imyaka 3 ubusuma nk'ubwo bwamato bwaragabanutse muri ayo mazi. Ibitigiri by'abafuye bahitanywe n'umusozi w'umwavu ku murwa mukuru Addis Abeba wa Ethiopia bigeze ku bantu 60. Bimenyesha makuru muri Ethiopia byatangaje ejo kuwa mbere ko bashika 62 bafuye muri iryo sanganya ryabaye mu mpera z'iyindwi iheze, mu gihe umukuru w'igisagara cya Addis Abeba Deriba Kume we yavuze ko ari 65 bafuye bagizwe n'abana 20 hamwe n'abagore 45. Naho umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Negeri Lencho yavuze ko abatari bake babuzwe irengero ryabo kandi ko bakironderwa. Amaziko y'abapfuye yabaye ejo ku munsi wa mbere kandi yitabwe n'abategetsi ba Leta ya Ethiopia. Ibinyamakuru muri Misiri bitangaza ko umushikiriza manza aho ku murwa mukuru Cairo yategetse ejo ku wa mbere ko Hosni Mubarak yahoze atwara icyo gihugu arekurwa inyuma y'imyaka yaba 6 yari mu mvuto. Iryo tegeko ryashikirijwe inyuma y'ingingo ya sentare yatezuriye uwo mutegetsi yagirijwe kugira uruhara mwicwa ryabiyamirije intwaro yiwe mwaka w'2011 imigumuko ari nayo yamukuye ku butegetsi yaramazemwo imyaka ishika 30. Mubarak gushika ubu ntashobora kuva muri ico gihugu ca Misiri mu gihe hari ayandi matohoza akimugirwa ko yagirizwa kurya ruswa. Mubarak yaramaze imyaka 6 afungiwe mu bitaro bya gisirikare aho nyine Cairo muri Misiri. Abategetsi bo mu gisagara cha Mosul ni muri Iraq babwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare ba Iraq bafashe ihinguriro ry'impuzu umuhari wa Leta ya Kisilamu wafungiramwo abagore. Amakuru atangwa n'umuvugizi w'umugambwe The Patriotic Union of Kurdistan i Mosul avuga ko abagore bashika 300 bari bamaze imyaka ishika 3 baboshwe batowe. Uyundi mutegetsi w'abakurde i Mosul Said Mamuzini yabwiye Ijwi rya Amerika kuri iryo hinguriro ry'impuzu ryafashwe n'abasirikare ba Iraq mu ndwi iheze ariko ko ibisasu vya mine byatezwe mu kuzimu ku mpande zose y'iryo hinguriro no muhari wa leta ya Kiisilamu bitabashobokeye kubandanya begereza baje imbere. Abategetsi batangaza ko amatohoza gikorwa kugira bamenye ibiranga abo bagore, ariko batangaza ko benshi muri bo ari abo mu idini ry'inkehwa ryabo mu bwoko bw'aba Yazidi. Sentare yo muri Niger itangaza ko yasanze umunyepolitike ari mu buhungiro atavuga rumwe na leta atwara abana hanze y'igihugu mu buryo budakurikije amategeko, ica imucira gufungwa umwaka. Hama Amadou yahoze ahangana na perezida Mahamadou Issoufou mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye, akaba aba mu gihugu cy'u Faransa ubu, yasomewe urubanza atari hari. Abashingwa manza biwe batangaje ko intumbero y'urwo rubanza ari kumukumira mu yandi matora muri kazoza, bakavuga ko azizi bya politike. Amadou numwe mu mirwi y'abandi bantu barimwo n'umukenyezi wiwe bagirizwa gutwara abana babakuye mu gihugu kibanyi ca Nigeria bakabacisha muri Benin babashira abakire mu gihugu ca Nigeria. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubonano warutekanijwe kuri wa kabiri hagati ya Perezida Donald Trump na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel wungurujwe bivanye n'ikirere kitifashe neza mu karere Washington DC giherereyemwo, ahavugwa neje itari nk'ishobora no guhagarika imirimo itari mike kuri wa kabiri. Ibyo byashikirijwe n'ibiro vya Perezida White House hano i Washington. Umuvugizi w'ibiro vya White House Sean Spicer yatangaje ko abo bategetsi babiri bavuganye kuri telefone bemeranya ko bazobonana kwa gatanu uza.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umurwi ishamwe mpuza makonjejwe gutohoza icyozwa nyagataka kazira muntu murundi washikirije urutonde rw'ibintu umaze kurangura hamwe n'amakuru rumaze gutorokanya ajanye n'icyozwa nyagataka kazira muntu. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yadusomeye urwo rwandiko.
Aho umuyobozi mukuru w'umugwi ujejwe itohoza wishyira hamwe mpuza makungu ONU ku mabi yakozwe mu Burundi Faster Ugerguz yasohoye itangazo rimenyesha ko umuyobozi w'inama yishyira hamwe ONU ijejwe agateka ka muntu yabashinze amabanga yo gutohoza neza icyozwa cy'agateka ka muntu cyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 kumenya abagirizwa kuba bakoze ivyo vyaha no gushikiriza ingingo zofatwa kugira abagirizwa kuba bakoze ayo mabi bishure ku vyo bakoze. Inama ishyira hamwe ONU ijejwe agateka ka muntu isaba umugwi ujejwe itohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuvugana kandi n'abategetsi ba leta y'u Burundi n'izindi mpande zose zegwa n'ibibazo by'u Burundi kugira uwo mugwi ufashe kandi utanga impanuro zikenewe kugira ivyerekeye agateka ka muntu bisubire mu nzira nziza mu Burundi hamwe no mu rugamba rwo kugwanya ukudahanwa. Umuyobozi mukuru w'umugwi ujejwe itohoza wishyira hamwe ONU ku mabi yakozwe mu Burundi Faster Ugerguz avuga ko bazoshimikira ku vyaha bibonwa n'amakungu nk'ivyaha vy'agahobemera buntu. Amenyesha ko bazokwiweza ityozo ry'agateka ka muntu ryakozwe n'impande zose. Yatangaje ko babona ko raporo y'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU ku ityozo ry'agateka ka muntu mu Burundi iza yarakozwe ifise akamaro gakomeye. Yamara avuga ko umugwi ayoboye uzogira amatohoza yayo ubwayo. Faster Ugerguz avuga ko amakuru baronse avuga ko ityozwa ry'uburenganzira bwo kubaho ari kibazo kibandanya mu Burundi naho umuntu abigereranije n'umwaka w'2015 bisa n'ibigirwa mu buryo bwihishije kurushiriza canke bikogwa mu bundi buryo bushasha. Atangaza ko ivyagirizo vy'abantu bazimangana vyiyongeye co kimwe n'ivyagirizo vy'uko abantu bapfungirwa mu bibanza bitazwi cese. Amenyesha ko baronse amakuru yerekeye ityozwa itogwa cy'ibiziga vy'abantu rimwe na rimwe baba bishwe babanje gucibwa ibice ibihimba by'umubiri bamanitswe amaboko aboshe byari byibonekeje mu mwaka w'2015 no mu mwaka w'2016 byasubiye kuba mu mezi arangiye. Amenyesha kudahanwa kw'abakoze ayo mabi bibateye impungenge kurushiriza. Faster Ugerguz avuga ko bababajwe nuko gushika ubu leta y'u Burundi iterekanye gushaka kwayo kuvyerekeye gukorana nabo. Yamara avuga ko bazobandanya gukora uko bashoboye kose kugira baganire n'abategetsi ba leta y'u Burundi no kubacira ku mayange kuho bazoba bageze mu gikorwa cabo citohoze.
Ni Leta Burundi ku munsi wa mbere yaratangaje ku ingwara ya malaria ifatwa nk'ikiza mu Burundi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yemeza ko kuva mu ntango zo mwaka w'2017 gushika ku itariki ya 10 uku kwezi kwa 3 abantu barenga amajana 7 ari bo bahitanywe n'iyo ngwara, mu gihe abarenga miliyoni n'amajana 8 ari bo bafashwe n'iyo ngwara. Miliyoni 31 z'amadolari y'Abanyamerika nizo zikenewe kugira ngo ico kiza gituzwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2017 gushika ku ya 10 uku kwezi kwa 3 abantu batari munsi y'amajana 796 niyo bishwe na malaria, kubarenga miliyoni n'ibihumbi 108 bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo nyene. Ugereranije n'ico kiringo mu mwaka uheze, ivyo bitigira ivyiyongereye ibice 13% nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida Josiane Nijimbere. Ubu rero iyo ngwara leta yifata nk'ikiza cateye igihugu. Umushikiranganji Nijimbere:
twisunze ivyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria.
Intaze sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko, nazo ni Muyinga, Kirundo, Karuzi na Cankuzo. Izindi ntara kandi ubushikiranganji bona kwiyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana na Ruyigi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu atubwira imvo nyamukuru zatumye iyo ngwara yongerekana.
Kubera ihindagurika ry'ibihe, imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi. Irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'Imbo, kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze, ku buryo bw'uko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara. Ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri, murazi ko kijana n'amazi, ahantu amazi aguma ateze kandi ni vyiza. Turahimiriza Abarundi ngo barimo umuceri, ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nk'uko bikwiye, yo kuza barakura ivyatsi, kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba, kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira, bagaheza bakitaho cyane kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu, gufata umugenzo mwiza w'uko urwaye wese anyarukira kwa muganga.
Mbega none nizihe ngingo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze icyo kiza?
Buriko buraheraheze umwiteguro wo kugwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata. Imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abenegihugu bose, ariko iyo miti ntirakwira. Turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi. Ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi, kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga. Muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abenegihugu mu mitumba, cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26, aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi.
Gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'Abanyamerika niyo akenewe kugira ngo ikiza cya malaria gituzwe.
Icyo rero twashitseko nuko twashoboye gushika ku bikorwa nkuko nayo badondeye bizokorwa, bikaba bizotwara amafaranga angana imiliyoni 31 y'amadolari y'Abanyamerika, ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe. Turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza ingufu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malaria kiri mu gihugu cy'iwacu.
Mu mwaka wa 2016 ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe gita hamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi, abarenga 3,000 muri bo yarabahitanye. Ingwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta ya Burundi nk'ikiza mu mwaka w'2002. Eloge Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com.
Urwanda rwihaye umugambi ko mu mwaka wa 2022 umunyagihugu umunyarwanda zoba injiza amadolari 1,240,000 ku mwaka, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda ashika umuliyoni. Abanyagihugu bavuganye ni Radio Ijwi rya Amerika bemeza ko ari indoto ngo kubaravye imibereho igoranye barimwo muri iki gihe. Yamara abahinga mu vyerekeye ubutunzi bagaragaza ko ibipimo bihari vyerekana ko uyu mugambi wa leta ushoboka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asomita Kaboyi.
Mu rwego rw'ubukungu, u Rwanda ruteganya ko umunyarwanda mu cyerekezo cya 2020 yaba yageze ku musaruro w'amadolari 1,240,000 mu mwaka, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni mu mafaranga y'u Rwanda akangana n'180,000 buri kwezi. Nubwo abayobozi ndetse n'impuguke berekana ko intumbero ishoboka, abaturage bo baravuga ko bikiri inzozi. Impuguke mu by'ubukungu akaba n'umusesenguzi bwa na Teddy Kaberuka yemeza ko icyerekezo 2020 u Rwanda n'abanyarwanda bihaye kugeraho mu rwego rw'ubukungu gishoboka. Nubwo Rwanda kimwe n'ibindi bihugu by'isi byahuye n'ihungabana ry'ubukungu muri ibi bihe,
yenda bishobora kuzagera nko ku 1,000,000 cyangwa se 1,100,000. Icyo umuntu yakwibutsa nuko nubwo bwose Vision 2020 ari cyerekezo, nta wakwibagirwa kuvuga ko habaye ihungabana ry'ubukungu haba mu Rwanda haba n'isi yose, ku buryo imibare yaje abantu bari baragenye bitarabashije kugerwaho, cyane cyane hanavuga ku mutungo mbumbe w'igihugu GDP, aho icyo gihe bavugaga ko ibimenyetso byagaragaza ko ubukungu buzajya buzamuka ku kigero cya 8-10%. Ubu ngubu imimare ya nyuma yerekana ko ubukungu bwazamutse ku kigero cya 5.9%.
Imyaka isigaye irabarirwa ku ntoki ngo Abanyarwanda binjire mu cyerekezo 2020 giteganya ko iterambere ry'ubukungu rizaba ringana na 11.5%. Iri kazatuma nibura umunyarwanda azajya yinjiza 1,240,000 cy'amadolari ku mwaka, avuye kuri 720,000 yinjiza ubu na 221,000 yinjizaga mu mwaka wa 2003. Ibi abahanga bemeza ko biri hafi kugerwaho, abaturage bo barabifata nk'inzozi ndetse bakemeza ko bakurikije uko ubukungu bwifashe muri iki gihe bemeza ko ahubwo icyo umunyarwanda yinjiza cyazagabanuka.
Umuntu yibaza ngo byava kuki sambu ziyongereye nta kinjira mu mugi, mu giturage se bameze nabi, mu mugi baba bameze neza, uraha mu buzima busanzwe ntibivemo kuko ibintu birahenze. Wambwira ngo umuntu azagura ikiro cy'ibishyimbo agura ibijumba kuri 350 asagura iki? Kera ibijumba byaraguraga 100 cyangwa 80. Ikiro cy'ibishyimbo kigura 300 none ubu ntikiva kuri 200. Bose umuntu azasagura iki? Ubwo abantu bazaba barasubiye nini?
Impuguke zemeza ko kuzamuka kw'ibiciro ku masoko nk'ibigaragara muri iki gihe bidasobanuye ko ubukungu bwasubiye inyuma.
Nubwo bwose abaturage bavuga ko ibiciro byazamutse ari nabyo bigaragara ku masoko, ntago ari ikimenyetso kivuga ko ubukungu bwasubiye inyuma.
Mu myaka itatu isigaye ngo Vision 2020 igere, birashoboka ko umunyarwanda azaba abarirwa ya madolari 1,240,000 nk'uko leta yabiteganyaga.
Bon, bishobora yenda imibare udahura neza neza n'uyu nguyu, ariko ikigaragara ibimenyetso birahari bifatika bigaragaza ko ibipimo by'ubukungu habaye kuzamuka mu bukungu bw'igihugu, ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko abaturage baza umusaruro rusange w'umuturage uzaba warazamutse waravuye ku madolari 693 yenda warageze ku madolari 1,000,000.
Hari abandi baturage basanga mu minsi iri imbere bakoze cyane bashobora kubona hagati mu 30-50 ku kwezi, ariko bikigoranye kwemeza ko mu myaka ine isigaye ngo icyerekezo 2020 kigere batakwemeza ko bakwinjiza amafaranga agera ku 180,000 ku kwezi.
Ntabwo byoroshye kuba umuntu yayabona ayo amafaranga. Abahinga ndatekereza ntacyo, kereka ari wa wundi wenda wabigize nk'umushinga, ufite umushinga ndawe ndabishoboka kuvamo.
Ababyeyi bawe babona nk'amafaranga yo mu kwezi ugereranije n'uko wabona
yabona
nda nka 30 yo yayabona ngiheje nk'ibyo bishyimbo nk'iyo myumbati ariko 80 yo ntago nziko yayabona
sinagira ku rwego rwo kuba nayabona ariko 50 ashobora kuboneka
urayabona umwiherero wa 14 w'abayobozi uherutse kubera mu kigo cya gisirigare cya Gabiro wafatiwemo umwanzuro usaba abayobozi mu nzego zinyuranye gushyira mu bikorwa ibitaragezweho mu cyerekezo cya 2020 u Rwanda rurateganya ko nyuma yo gushyiraho icyerekezo cya 2020 aho umuturage azabasha kwinjiza amadolari 240 ku mwaka u Rwanda noneho ruteganya ikindi cyerekezo cya 2050 umunyarwanda akaba abarizwa amadolari 12,776 ku mwaka ukurikije ibipimo bigenderwaho ku rwego rw'isi biragaragaza ko mu mwaka w'2050 nk'uko u Rwanda rubyifuza ruzaba rubarizwa mu bihugu bikize ku isi ibipimo bigenderwaho ku rwego rw'isi bigaragaza ko ibihugu bifite abaturage binjiza amadolari hejuru 4,000 babarirwa mu bihugu bikize Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Abanyarwanda batari bakibaje kurondera amaramuko mu gihugu kibanisha Uganda barishimira imibereho babayemo abo banyarwanda baja muri Uganda bari babayeho nabi mu gihugu cyabo nko muri ibi bihe kibazo cibura ry'umuriro cugarije abatari bake hari urwaruka rwahisemwo kuja ushakira muri Uganda benshi bari mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro muri district ya Mubende umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yarishikiye imubende aganira nabo banyarwanda tumutega amatwi
ugeze rubari muri district ya Mubende mu bwami bwa Buganda uruhasanga abanyarwanda benshi bari mu mirimo ibinjiriza amafaranga aha mu gace rwagati k'igihugu cya Uganda rubari hari birombe by'amabuye y'agaciro abari muri iyo mirimo biganje mu rubyiruko ijwi rya Amerika hagera yahasanze abanyarwanda bakomoka mu ntara hafi ya zose z'igihugu muri urwo rubyiruko harimo n'abarangije amashuri yisumbuye baburira imirimo mu Rwanda bagahitamo kujya gucukura amabuye y'agaciro nkaba umwe akomoka imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda yize ubwubatsi mugenzi w'urwamagana yize tekinike bombi bahurira mu mirimo y'ubucukuzi bwa zahabu
rero nubwo ngo mu Rwanda namaze umwaka wose nta kazi ngiye mbonye nyuma aho nyana simu ngiye kuva ngo kanzino nje gushakisha amafaranga yuko nakigira umuma
urareba benshi mu Rwanda bo twiganye ngo muri secondaire nago wamuzana ngo akore kano kazi bese bibisa ngo gufunga umutima ukavuga uterekanze nkore kino simbabaze mu gihe runaka nyivemo ngo ngende nere inama kuko kano kazi naki nimvune murabona kuntu dusa tuba dusa nabi cyane
muri ibi birombe imirimo iratandukanye hari abacukura bakagurisha ibitaka n'abayungurira ibyo bitaka babiguze n'abacukuzi bashakamo zahabu kandi imibereho ni myiza ku bantu bari barabuze cyo gukora mu Rwanda ujya komoka ibugarami rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
imibereho ya Uganda niyo mu Rwanda biratandukanye kubera ko hano mu Uganda ushobora gupagasa nk'ubu mba hano si igitangaza gukorera 500,000 by'u Rwanda umunsi umwe bishobora kuba nk'arimwe mu mezi abiri ngenda mbona 2,200 ku munsi nkaza mbona 10,000 hakaba n'igihe kigera nkabona nk'3,000 by'u Rwanda atari bya hano mu Uganda
ubgaho biba bisaba kuba wakoze iki
nshobora kuba naguze nk'umucanga ubwo nka ugura yenda nk'ibihumbi nk'25 by'u Rwanda najya kureba ngasanga nkuyemo nk'2,000,000 za hano mu Uganda cyangwa se zinarengamo
muri ibi bica abanyarwanda bacukuramo zahabu n'ibyaro ku buryo bugaragarira amaso ababanje mu birombe amakuru avuga ko bakize bakabivamo hayi abanyarwanda benshi ku buryo ushobora kugera mu itsinda ry'abacukuzi 2,015 bose ari abanyarwanda nta mategeko agenga ubwo bucukuzi ababikora bariyobora kandi bifuza ko byaguma bityo bwana Jean Paul uzabakiriho we akomoka imiyovi 10 mu majyaruguru y'u Rwanda
n'ubuvuga uragenda ukareba umuntu ufite ku mafaranga menshi akakuguriza Yarangiza kukuguriza ukagenda ruguriri yirikonuro ya musozi wa ruguru ukagurayo umucanga n'abantu bashimayo ya masimo ukaza ukawusya kuri ibi byo muri kureba igoro dukuyemo wayibika wayigurisha ko kanya uyikoze ikintu ushaka ntaga ari byanyu nibyo kuvuga nk'ibyo muri kuvuga ngo barabayobora kuyobora rero bahita bagutegeka n'ibiciro bagurishizaho bagahita bagutegeka buri kimwe cyose ahubwo gorodi iyo ushatse urayibika kinga suka yigurisha ukayikoza ikintu ushaka kubera bari yawe wayibonye
hafi hakorerwa ubucukuzi hari utuzu twubakishije amahema mu mabara y'umweru n'ubururu utamenyereye yagira ngo ni inkambi y'impunzi bamwe batuye muri utwo tuzu abandi bahakora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye abakiriya babo n'abacukuzi
ubu ntabwo nshobora kujyayo
waje ubishoboye
ubwo ari gukoresha iki
ari gukoresha magi
iyo ni imashini icukura ubo hari nka kilometero zingahagezeyo
igera cyari hafi bandi se gushobora kuva ahantu kugeranira ipirahija
amafaranga muri ibi bikorwa cyane kubinjira mu myobo bajya guhigaza habaraboneka ariko kwinjira mu kurikije ibisobanuro by'abakora iyi mirimo birasa no kubanza gusinyana amasezerano n'urupfu imirimo bigoye kuba bayihagarika
ni chef mbonye uvuye muri uriya mwobo gucukura amabuye y'agaciro gushaka gorude ni birometero bingaho ugenze muri uriya mwobo ngiye ndabona ntabwo hagaragara
birometero 300
ibirometero 300
ukono mwuka ukusigende hari naga matyo gatsinzi
none se kuki mujyamo kandi ha mushobora guhuriramo n'urupfu
gupfa barapfa ariko badushaka imana hatatumita chukuru
ntabwo mushobora kubireka saho ibyo bintu bibazanira urupfu
imari wayireka
kuva wagera hano wowe umaze kumva bagenzi bawe b'abanyarwanda bamaze gupfa bangahe
nta nababara
mwishora mu rupfu murubona
ntabwo ari ukwishora no gushaka amafaranga
abanyarwanda baba muri Uganda barimo bavuga ko bagiye mu rwego rwo gupagasa ku buryo umuntu atakubundi iyo baronsa amafaranga bazanira imiryango yabo mu Rwanda kubamaze gutura bavuga ko iyo bigeze ku mico y'ibihugu byombi bemeza kwihabanye bakora icyitonderwa kuko bazirikana ko bazagaruka iwabo uyu waturutse rwamagana tuyi cyankwanzi muri Uganda
nge kimwe nuko nabana banje na n'ubu n'umwana wiga ntago nshobora kwemera yigura Uganda gusa atize n'urunyarwanda
kubera iki aho ngaho
Urareba igihe kizagera dutaye ntago tuzaguma hano. Noneho rero umwana gushika mu Rwanda bakaba bakubaza ati iwanyu ni he hakahayoberwa akavuga urugande nabo ntibarwumva. Yahura n'ababyeyi banje bambyaye bikabananira kuvugana. Yarakurikira ururimi rwa hano gusa ibyo ntabwo mbe uri umunyarwanda nta nubwo wanabikora.
Ubuhahirane bw'abaturage b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda si ubwano ni bufite icyo buvuze ku mateka y'ibihugu byombi. Abanyarwanda baganiriye n'ijwi rya Amerika bifuza ko bwahama huburiye hamwe bikoroha kubonera handa maramuko. Ibi bikunze kugaragara cyane nk'iyo mu Rwanda havutse ibibazo by'inzara ababishoboye bakunze guhita basohokera muri Uganda. Ekabagira ubusa ijwi rya Amerika imubende muri Uganda.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye kubera zo bitari bikitwa. Twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu Korea ya Ruguru yararashe misile balistik zagiye ibirometero bigera hafi y'igihumbi. Zitatu muri zo misile zaguye mu mazi ari hafi y'igihugu c'u Buyapani. Ibyo byatangajwe n'abategetsi b'u Buyapani na Korea y'Epfo. Ni rimwe mu igeragezwa riherutse kuba ry'amamisile mu mezi makeyi arangiye. Mu kwishura kuri iyo nyifato y'agasomborotso ya Korea ya Ruguru, abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo biyemeje mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016 gushira muri Korea y'Epfo uburyo bwo kwivuna umwansi. Ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific, PAPCOM, biherutse gushiraho ibice vya mbere vy'ubwo buhinga. Ingingo ya Korea ya Ruguru y'ukwihutisha igeragazwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile balistik birageramiye amahoro n'umutekano ku isi kandi birarenga ku ngingo y'inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Gushira muri Korea y'Epfo uburyo bwo kwivuna ibitero by'amamisile bizokomeza ivyerekeye kwivuna ibitero vya misile z'igihugu ca Korea ya Ruguru. Umusirikare mukuru ayoboye ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific, Harry Harris, avuga ko inyifato ya Korea ya Ruguru yokubandanya agasomborotso birimwo ingingo yo kurasa misile zitari nke ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu. Avuga ko bazokubahiriza ibyo biyemeje ku byerekeye igihugu cya Korea y'Epfo kandi ko biteguriye kwivuna ibitero bya Korea ya Ruguru haba ku butaka bwa Amerika canke ku butaka bw'ibihugu bicuditse na Amerika. Uburyo Amerika iri kishira muri Korea y'Epfo bujejwe kwivuna umwansi kubera izo mvo ubwo buryo ntibugeramira ibindi bihugu biri mu karere. Uburyo bugenewe guhagarika ugusambura misile balistike zishika kure mu buryo bugereranye. Ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika mu karere ka Pacific bimenyesha ko inteko za Amerika na Korea y'Epfo ziguma ziri magabo ku gasomborozo ka Korea ya Ruguru kandi ko ziteguriye gukorana ku vyerekeye kubahiriza umutekano mu karere.
Iryo ryari jambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukundi radio hejwi ya Amerika bigano twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya bigano twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Loïs Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.